Eric Uwimana na wari mu bihinga by'ivyuma reka tubaramutse tubahenye kazi muri umwanya wo kubashikiriza makuru nayo tukahera kuri zingingo nkuru nkuru. Bamwe mu barondera impapuro z'inzira baridoga ko muri ino minsi zitari ko zitangwa neza urongoye komisariya nkuru ijeje uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu akavuga ko muri iyi minsi abasaba izo mpapuro biyongereye cyane ariko ko bariko bakora kugira bashobore kuzitanga kuri bose bazikeneye. Imiti ivura indwara ya malaria nka modiakine artesunate ngo naho yakuye ku isoko irabandanya itangwa gushika haje iyindi yisubirira. Muraza kumva umuco utangwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu na ikiringo c'iminsi ndwi nico caha abarimyi b'umuceri barimira mu mwonga wa Nyakijima ya kabiri turi mu ntara ya Ngozi batararima ngo babe bahejeje ataraho ngo iyo myaba izoca ishikirizwa abandi. Muraza kuvyumva murano makuru mukanya ni nkuru imwimwe ukwayo.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Twongere tubahe ikaze. Bamwe mu bitura urwego rujejwe uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu baridoga ko badatunganirizwa uko bavyifuza bakagiriza abajejwe umutekano muri ico kibanza ko babacisha kwa amadosiye yabo ibituma bamara umwanya muremure ku mirongo n'impapuro z'inzira zabo zigateba kuboneka. Bagasaba abarongoye ico gipolisi gufata ingingo zotuma iyo ngendo ihagarara. Tubakurikire.
Indani turateba gose cyane cyane iyo tuvuye ku mustari tugiye muri ya registrema birateba kubera usanga abantu baba polisi uri hajya we washikanye ukabona je nundi nibikaratasi byo akaguma guca imbere bigatuma abyo bigutebya n'ingoga misanzu je ndabyo amasana ziriye jo imba naraye impejeje usakora bajya abantu bazanana nabi wabo baca ku ruhande je nusaba bajeje umutekano ko bakwiye gufata ingingo ko atamu polisi cyangwa umuntu akorana kwiye gufata ibipapuro by'umuntu akabimutwarira kubujye umuntu wenyine akwiye kwitwarira akishirira akadepoza akarindira ko ashikirwa pana kurondera ngo nuko ufise mwene wanyu cyangwa nde ukamuye ibintu bikunde binyaruka.
Tushitse twaroye ku murongo kuko twetwaraje dosi tuziraje rero baziduhaye turi ku murongo kuri ego ariko twakira neje ntabyo ndabura kwerewe ko ivya mbere nabironze nizere nibindi ko ndabiro turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye
nko kuva ku wa mbere gushika n'ubu nkaba narashikirwa n'ubusinda bitahura ku wa mbere naratonze shise barame igipapuro ndawuzusa nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwaho barazirarana candaza ku wa kabiri shise nahone baranyandikira nimero kicakeja muri arojisirema aha narabajije barambwira ati burya uri kurabaza burabazagize ubaza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri pafe bobo bakubwira ngo aha udafise umuntu munsi zanye cyangwa mumenyeranye igipapuro si ngombwa ngo ucukiroga mugabo ugaca usanga abatonze umurongo nta n'umwe ariko arakiyigwa hari impapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha niho baguma barungika izo mpapuro mugato tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura ntumenye icyo basaba kuko ubufise wiwe arakuvugira mugabo urabona ko vyukuri hari ikintu kiriko kirakoreka kitaboneka wowe ugatonda ukabura kubera udafise umuntu akuvugira aho rero uri yaganura buri ico fatana icureka ko twosaba nyakuba komiseri mukuru ngaha kuri pafe n'ukuri n'ibintu by'ibisiga bwenge biriko birakoreka ngaha nahaguruke aduhagurukire n'ukuri impapuro nituriko turazironka ku mpamvu zidasobanutse no kwakigwa turanatonda nitunakigwa nituramenya impamvu tutariko turakigwa.
Kuri ivyo komiseri de police Jimmy Hatungimana arongoye rwego rujejwe uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu aremeza ko muri iki gihe abarondera ibyo bitabo by'inzira ari benshi bigatuma hari ababaca mu ryahumye. Uwarongoye pafe agasigura kandi ko utanga canke ajya igiturire wese mu kugira ngo passport iboneke azoronderwa kandi ahanwe. Tumumvirize.
Abantu ni benshi ivyo nitwo bidea kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho kuko nta muntu n'umwe araza gutwitura ngo abibure mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu ryahumye nico gituma rero tuje dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza ido nido idosye ku yindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twajije kumenya neza ivyiwe twamusuzumye sawa sawa. Rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi neje tuzobitanga kare twarakora amapasiporo arenze gatonya ijana aho vyavana n'ibihe tuba dufise abantu bagereranye batarenze nk'abuno munsi ni benshi cyane gose na nicyo gituma twahisemo guca tufata umwanya muremure wo gukora amapasseport kugira ngo turabe ko twunganiriza benshi babaho.
Commissaire de police Jimmy Hatungimana akaza kuba umutumire mu mpera za no makuru. Tubananye nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu imiti ivura ingwara ya malaria yakuwe ku isoko nka Amodiaquine Artesunate kubera imvozo ko itagifise ubushobozi bukwiye ngo irabandanya itangwa gushika haje yindi yisubirira ikagwira mu gihugu cyose. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Jean Bosco giruko ishaka akamenyesha ko iyo miti mishasha izotangura kuboneka guhera mu kwezi kwa kabiri igatangurira mu ntara zibangamirwa n'indwara ya malaria gusoma izindi nk'intara ya Kirundo. Tumumvirize kuri mikro ya Ahonela Mucho.
Hariho imvo zitandukanye zatumye ubushikiranganje bufata ingingo yo gusubiriza umuti warusanzwe ukoreshwa ngaha mu Burundi mu kuvura malaria ari wo umuti Amodiaquine Artesunate subirizwa n'umuti mushasha Artemetere Lumefantrine. Ijangi ingo iifashwe ni bisigura ko uwo muti uwo munsi nyene uca uhagarikwa ngo hacyatangura mushasha usanzwe uvura mugabo intumbero y'ubushikiranganje ni yuko hukoreshwa umuti uvura ku rugero rwo hejuru cyane. Hariho rero imyiteguro ikikogwa kugira uwo muti rero mushasha twifuza ko ukoreshwa kugira ucushika mu gihugu. Ko bamenyesha ko guhera muri uku kwezi kwa kabiri mu mpera z'uku kwezi kwa mbere umuti mushasha Artemetere Lumefantrine benshi bazi bamwe bamwe ku izina rya Coartem ariko hariho ni n'ayandi mazina biba bivanye n'abayikora uzobutanguye gukoreshwa tukazohera mu ntara indwara ya malaria isanzwe hari ibitigiri biri hejuru kurusha ibindi hanyuma duce tubandanya mu ntara zose ku buryo uwo mwaka turimo uzohera umuti mushasha ari ukoreshwa mu Burundi bwose umuti wa kera utagikoreshwa mu mavuriro uvayo buhoro buhoro tukinjizayo uwo wundi nawo nyene buhoro buhoro
ukomeze katabukomeze bwinshi gifise abawufashe ntangaruka mbi bibagirira canke ugasanga ntibavuye neza
ntangaruka mbi ubagirira gishoboka urashaka gusanga ku bantu batanu bafashe uwo muti bane barakize uwundi ntakize bivana n'imigera iyo ngwara ya malaria kwayi abafise bikanavana nawe nyene ningene nahabagwaye ingene abasoda basanzwe bakingira umubiri wiwe utamuvuye rero igica kihaba duca tumuha uwundi muti wo kurundi rugero.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Jean Bosco Nduwaru gira uko ishaka akamenyesha kandi ko ku bijanye n'umuti wa Fasidar nawo nyene wakuwe ku isoko mu bijanye no kuvura indwara ya malaria ubu ukoreshwa mu kiringo kanaka ku bakenyezi ibibungenze akaba rero abishikirije inyuma y'amakinga y'abanyagihugu baronswa iyo miti kandi barumvise ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwayikuye iyo miti ku isoko. Tukiri muri ico gisata nyene ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya no gupima amaraso CNTS mu mfunyapfunyo y'igifaransa kirahamagarira ibitaro byose byabi bya leta canke iby'abigenga kubahiriza igiciro c'agasaho k'amaraso cashinzwe na leta. Muganga Jean Bosco Nduwarugira harongoye ico kigo akamenyesha ko agasaho k'amaraso na karingoti gahereza amaraso umugwayi ayakeneye bihagaze ku giciro c'amafaranga atarenga ibihumbi bitandatu. Muganga Nduwimana na Kondo warugira akavuga ko amaraso avuye mu kigo arongoye ataba aguzwe ariko ko leta yashinze ko ibitaro byo kongera ko amahera atarenga ibice 20% ku giciro batoye ko ayo maraso ari kuri micro ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Tuvuze igiciro turavuze ko tukagurishwa muvuze ko ntikagurishwa leta yafashe ingingo yuko nka kurya ivuza abantu ku buntu n'amaraso bayatanga ku buntu kujya n'abantu nyine bayatanga ku buntu leta yavuze ngo yewe batamuntu yogura amaraso ariko kino kigo kubera ibikorwa ibikoresho gikoresha kibirangura hanze kandi atabireho ngaha mu Burundi kajya gasashaje amubona mu Burundi ntibagakora ivyo dukoresha mu gihe atuyapima amaraso mu Burundi ntibabikora dutezwa kubikura mu mahanga ubu no munsi kuri isaha naho ibintu bwo bigenhindura kuri ku isoko leta iracagumije yuko kajya gasaho bagakura ngaha ku 5000 kamya ringo kayakura muri sashi kajana mu mubiri ku gihumbi no kuvuga kuri 6000 mucangugwiza na 20% mucimuraba ayo mugwa yateza gusohora ni ko leta yabivuze yabishinze leta yacivuga iti reka kwemere yuko bashobora kurenza ko ibice 20% kumahera baya toriye ko ivyo amaraso mu gigo cikuru ivyo zanzwe gutyo kandi leta ivuga iti hose umugwaye nayo mahera nyine yacu gutanga kuko yaronswe kuri gusa atangwa n'umuntu umuntu umutima mwiza agomba gufasha umugwaye
poterezwe gutanga amaraso kiciro kimwe haba mu bitaro vya leta canke ivya bigenga
nivyo batezwe gutanga amaraso ku giciro kimwe guko bayaronka ku giciro kimwe no ngaha mu bigo vya vy'igihugu bishinzwe gutandukanya amaraso ivyo bitaro vyose bibi bitaro vya bigenga bibi bitaro vya abegamiye amadini bitaro vya leta vyose biri ngaho gusabwira bibe nk'ikiraro kugira ngo amaraso ave muri bigo vya bitandukanya amaraso kuya ashikire umugwayi n'ibiraro n'ico gituma leta yacimvira ati rekanshireho aka kanyungu gatoya kugira ngo asahirize ibitaro kangana n'ibice 200%
inara sombingimba
mugisata cimigenderanire n'ibihugu biri mu muryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko arategekanijwe inama yo guhanahana ivyumviro yaberwa niyandikwa kibwirizwa nshingiro by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ndwiza kuva ku igenekerezo rya 14 gushika kujya 2020 uno mwaka ibujumbura mu rwandiko rwo ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka urangiye umunyamabanga mukuru huwo muryango hamagarira abegwa ninjira y'ibihugu byabo muri uwo muryango gutumira abahinga mu by'amabwirizwa nshingiro kwitabira iyo nama Liberant Mukeko agasaba ubushiranganje bujejwe ninjira y'u Burundi muri uwo muryango gutunganya ibikenewe hamwe no gutumira abo bahinga kwa saa standatu ni minota 36 tumananye na hano makuru mu bijanye n'uburimyi abarinyi bo mu makomine ya Makebuka na Bukirasazi z'intara ya Gitega baridogera abafundi ibindi mobo ku mitumba ko batabafasha mu by'ubuhinga bariko baraca imikobeko yo gukingira indimo zabo bamwe muri abo bafundi bavuga ko kubura uburyo bwo kwiyunguruza hari kimwe mu bibabuza gukwira ubucimbiri vyose ivyo navyo buramatari w'intara ya Gitega akabyamirira akure Fidel d'Antoine Sabimana
Sindi mwe yapfuye bameraho nta mwimbo shura ko haboneka kubera
uyu numwe mubarimyi bo kumutumba murenda wa komine Makebuko avuga kamara ko gucima ikobeko mu ndimo aho twamusanze na mugenzi we bahana Karimbi bagerageza gucima ikobeko y'uru ndimo zabo bavuga ko abafundi b'indimo bo kumitumba takinini babafasha
ntacho badufasha kuko atacu gituma navuga nti ntacho badufasha cyane kuko ntibatwerekana bo aho babikoreye kugira ngo natwe tuyigireko tubone ivyo bakoze ko bifise akamaro natwe kugira ngo duce ari byo dukorerako
uno mukenyezi wo ku mutumba wa Makebuko zone na komine Makebuko uvuga ko atamufundi w'indimo arabonaje kumwereka uko yota imikobeko
iwacu ntabari je ntamo ndabona baza ngo batubwire nk'ico kibazo ngo bakiduturireze tucishure iyo baboje twoce natwege tubijamwo tukaheza bakadufundisha tukaheza tukabikora ntabo turigera tubona
umwe mu bafundi w'indimo twavuganye muri komine Makebuko avuga ko bamwe muri abo bafundi b'indimo badafite uburyo bwo kwiyunguruza bigatuma adakwira ubucimbiri bwose nisobanura uburamatari w'intara ya Gitega yamirira kure kuko yemeza ko abo bafundi b'indimo leta yabaronkeje amakinga Venaman Irambona ahamagarira nyabuna abo bafundi gukora ico bajejwe
kwa bene gihugu batahuye urumva rero ni ngombwa yuko abajejwe ubuhinga babwirizwa kuba hafi y'abarimyi abafundi b'indimo nta citwazo bafise kubera bose barafise amakinga bahawe na leta kugira ngo bayakoreshe mu kushikira abenegihugu ku mutumba ivyo vyose bariko bariyunguruza bakoresheje amakinga biroroha ngabahembwa na leta kugira ngo bashobore gufasha abenegihugu tubasabireyo yuko babwizwa kwerekana yuko nabo bashoboye kugira ngo abenegihugu baronke abantu babafasha
buramatari wa Gitega aranagabisha umufundi w'indimo azokwisamaza ntabe hafi y'umurimyi mu gico gikorwa gihemberwa na leta
Fidel d'Antoine Sabimana ikiringo c'imisindwi nico cahawe abarimyi bo muceri barimira mu mwonga wa Nyakijima ya kabiri batararima ngo babe bahejeje birenze imyaba yabo ngo izoca ishikirizwa amashirahamwe ayirimire kuko ngo bononera abamaze kubadika ngo amazi y'uyo mwonga watunganyijwe neza n'umugambi fraud Prodefine hashike hose iyo ngingo ikaba yafashwe ku munsi wa gatatu n'abarongoye intwaro n'uburimyi ku mitumba irimira muri uwo mwonga bakanasaba abagabo gufasha muri ico gikorwa kuko ngo umenga kurima umuceri n'ivy'abakenyezi Apollinaire Muzagara
Nkuko bivugwa n'umwe mu barongoye imitumba irimira muri uwo mwonga wa Nyakijima ya kabiri, ibice hafi 90% by'uwo mwonga biramaze kurimwa no guteragirwa umuceri. Ubusanga hari imyaba itarimye mike ikiriko ishamba, abo baronononera abandi kuko aho atarimye ngo hatuma amazi adatemba ngo ashike hose muri uwo mwonga w'amahegitari 110. Nyamibara Jean Paul arongoye umutumba Gisagara hamwe n'abandi, inyuma yo gushika muri uwo mwonga kuri wa gatatu baci bafundika ko batanze indwi imwe gusa ngo batararima babe bahejeje, ngo atari uko imyaba yabo izoca ihabwa amashyirahamwe y'abarimyi b'umuceri bakorera muri uwo mwonga. Mumva zituma batarima kare nk'uko bivugwa n'abakenyezi bari aho kuri uyu wa gatatu, nuko bakora bonyene, abagabo ntibaje kubafasha kurima mu mwonga uwo muceri. Benshi ngo bagafata ko ico gikorwa ari ico abakenyezi bonyene. Abakuru b'imitumba baremeza ko abasore n'abagabo bo kuri ayo marigara bari mu batuma hatera inzara mu miryango, agasaba ko mwene abo bantu bofasha kurima abakenyezi babo kugira batere ku gihe, gutyo umwimbi wiyongere bagwanye inzara muri iyo miryango. Ingozi Ponari Muzagara, Radio Isanganiro.
Tuvuye mu bijanye n'uburimyi tuvuga ibijanye n'imibano aho abanyeshuri nako n'indero aho abanyeshuri bigira ku ishure nshingiro rya Winterekwa muri zone ya Gihosha mu gisagara cha Bujumbura n'ubu bataratangura ibyiga by'igice cha kabiri cy'umwaka bitewe nuko abanyagihugu bahegeranijwe inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye mu gisagara cha Bujumbura n'ubu amazu yabo atarashobora gusanurwa. Abanyagihugu begeranijwe kuri iryo shuri bakavuga ko bakavuga ko naho bagira bahimurire babimurire nako mu kinzi kibanza abakenyezi basaba umutekano mu gihe abagabo nabo basaba gusanurirwa amazu. Jean-Marie Mayonga.
Ugeze kuri iryo shure nshingiro ryo kuwinterekwa usanga abanyeshure basanzwe bahigira bataratangura ivyigwa bitewe nuko abanyagihugu bahigiranijwe batarahava. Uhashitse ubona abana bariko barakina mu kibuga abavyeyi babo nabo bicaye. Didas Nibizi arongoye quartier Nyabagere imwe mu quartier yahuye n'umwuzurira w'amazi, akavuga yuko ibikorwa vyo kwimura abo bantu bave kuri iryo shure biriko birabandanya, akizera yuko mu misi mike ya cane bazoba bamaze kuja muri ico kibanza kindi bateguriwe.
Profise icizero ko ari uyu munsi ku mugoro canke nkeje mu gatondo ibikorwa bishobora kurangira bakimurirwa mu kindi kibanza kugira ngo abana nabo babandanye ishuri. Amahema ejo abambere bashobora kwimukiramo harubatswe, ubu turiko turatunganya ikintu kijanye n'amatoilette n'amazi.
Abakenyezi twayaze bakavuga yuko mu gihe bagiye kwimurirwa mu kindi kibanza umutekano wabo wokomezwa.
Turasaba no kuri ko hoba icungerwa ryo muri ayo mahema, twe turafise ubwoba kumenga tuba tuyagirira hamwe ibibazo umutekano gahungabana basuma
yego gufatwa ku nguvu ntavyo birimwo cyangwa gusanga mwihemo no mukenya turyamanwa n'ubwana kakugwingirayo uvuka buragize ingorane z'uguhohotera.
Umwe mu bagabo begenejwe kuri iryo shure nshingiro ryo kwinterekwa akavuga ko ubuzima bwabo kuba mwihema butoroshe, agasaba ko busanurirwa amazu yabo.
Kwebwe byerihotse kurazi kuba mu mahema no mujyango nka Jeffs umugore n'abana bane kugira mu bane mwaho gahema ni gatoya, usanga ari ibintu bitoroshe cyane. Kwecho twosaba leta mayo dufasha batosubira hacu aho twahora tanande ho kuba mu mahema sikiye mucoroshe.
Mu banyeshure begeranijwe ngaho kuri iyo shure nshingiro bakavuga yuko mu vyihutirwa bononswa ibikoresho vy'ishure nabo nyina bashobora kwiga nk'abandi.
Cyo mbuze nuko muzaba uniforme n'amakaye mashagoshi na boate na bihi.
Wara wiga?
Nganye nacyo.
Mwaka ngaha?
Wabatani.
Uyu ajeje intwaro marongoye quartier ya Nyabagere akavuga yuko amakenga yose bafise nkabo bakenyeze kwijanye n'umutekano wabo ko uzoba ukwiye muri cyo kibanza bimuriwemo. Icyo twabonye kiriko kirakorerwa kuri iryo shure nshingiro ryo kwinterekwa nuko abasanzwe bakoresha ishyirahamwe ritabara imbabare ku Croix Rouge bari bahishikiye kugira ngo barabe urutonde rw'abana bakeneye ivya nkenerwa bashobore kubafasha mu kuja ku ishuri, abandi nabo bakaba ariko baganira n'abavyeyi bari ngaho bashobore kumenya indwara bafise bashobore gufasha.
Umutumire wa Radio Isanganiro.
Muri umwanya w'umutumire nk'uko twabwiye umuyobozi mukuru w'igipolisi kijeje gucungira imbebe n'ibirere aho aza gusigura ibijyanye n'itangwa ry'impapuro z'inzira hamwe n'izindi mpapuro zisanzwe zitangwa n'ubwo rwego rw'igipolisi. Commissaire de Police Jumia Hatungimana akaganira na mugenzi wacu Francine Ndio kubwayo.
Commissaire de Police Jimmy Hatungimana mujejwe urwego rurabo urujya n'uruza rw'abantu mu gihugu ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Impapuro z'inzira abanyagihugu baridoga yuko bamara umwanya muremure bazirondera ariko ntibazironke. No munsi ibintu byifashe gute?
Muri no minsi turafise ingenzi, ingenzi nyinshi cyane gose kandi ingenzi ziba zirondera ibitabo by'inzira. Rero baza ari benshi cyane gose. Impamvu baza ari benshi nuko bamwe nabaza guhinduza inkaratasi zawo, abandi nabaza kurondera bishasha. Abantu ni benshi. Ivyo nitwo bidea kubivuga mugabo twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu ryahumye nico gituma rero tuje dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza idonido idoshye kuyindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira kumuntu twahije kumenya neza ivyiwe. Ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana 3. Turashaka gutanga n'ibindi birenge aho nyene mugabo murazi ku imashini ziriko zirakora nazo nyene yifo kuziruhuka kanya kugira ngo zibananye zikora.
Bega imbere yo nga mwahora mukora ibingana gute ku munsi kugira kumve koko yuko bitigira ivyaduze.
Kare twarakora amapasiporo arenze gatonya ijana aho vyavana n'ibihe tuba dufise abantu bagereranye batarenze nk'abuno munsi. Abuno munsi ni benshi cyane gose na nico gituma twahisemo guca tufata umwanya muremure wo gukora amapasiporo kugira ngo turabe ko twotunganiriza benshi babaho.
Muravuze bijanye n'umwanya mufata kugira muzikore, mbega uwasavye passport ubundi ategezwa kurindira umwanya ungana gute kugira ironke?
Twebwe igitabo cy'inzira kironkegwa umunsi umwe kugeza ku minsi 3 aho ni gihe tuba dufise abantu babayabaye. Mugabo igihe dufise abantu barenze ko nk'abuno munsi turafata kanya tugasuzuma idosiye ku yindi mugabo tugace dushira imbere cyane gose abo baba bafise ingendo zihuta
nk'uko bivugwa yuko hariho nk'abantu usanga bamaze nk'amezi 3 barazisavye ariko batarazironka. Nivyo
ivyo no gushikuza kuko uno munsi no babwira yuko idosiye zo mu kwezi kw'icumi zaramaze guhera. Idosiye zo mu kwezi kwa 11 tugeze ku itariki 20.
Mbega igiciro cha passport carahindutse?
Igiciro cha passport ntigishobora guhinduka uko nyene birafise yo bica.
Ivyo abantu bavuga nyene bihagaze ko ubu umuntu aronka passport mu minsi mike ari nk'umuntu aba yatanze giturire canke afise abantu bazinanye mwebwe nk'abasanzwe batwara runo rwego mu bivuga kwiki?
Uwatanga giturire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe n'uwo yagihaye n'uri kwa rakirya n'uwagitanze bose tuzobahanira rimwe. Kandi ivyo naragomba nce mbona kanya kuvugira abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nk'izo ko bo mushira habona twe tugomba dushireho umugwi ujeje gutohoza kandi uwo mugwi uzoba utaboneka. Rero igihe uwo muntu azofatwa ariko aratanga ivyo bintu amenye yuko tuzomushengeza
Commissaire de police Jimmy Hatungimana mujejwe urugwego rw'uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu turabashimiye.
Murakoze cyane gose.
Nina hano turangirije hano makuru nshimire Francine Ndoko bwayo no mutumire wiwe Commissaire de police Jimmy Hatungimana. Reka dushimire mwe mwese ariko umukurikira ano makuru ni hano ku isaha indwi zibura iminota 12 tubasezereye ko mugire umunsi mwiza.